iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Niwa mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Mwoba murajwe ishinga n'umwanya muremure abana aho muherereye bamara ku mbuga ngurukana bumenyi zirimwo za TikTok, Instagram, Facebook, Roblox n'izindi bakoresheje amatelefone yanyu canke ayabo. Abahinga mu buvuzi hamwe no mu by'ubuhinga bw'ivyuma nyabwonko bavuga bashimitse ko muri ibi bihe bya vuba amaso, ubwenge n'inyifato z'abana bibangamiwe. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga. Nkuko bisanzwe, murungike amanimero yanyu kuri Facebook yacu, tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro, turafise abahinga baza kubishura. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika nkuko mubyumvise turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu, muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Muri ibi bihe bya vuba abana barahurumbikira cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bakoresheje amatelefone y'ababyeyi babo. Mwoba murajwe ishinga n'umwanya muremure abo bana aho muherereye bamara ku mbuga ngurukana bumenyi zirimo nka TikTok, Instagram, Facebook, imbuga nka Roblox n'izindi bakoresheje ayo matelefone. Abahinga mu by'ubuvuzi hamwe no mu by'ubuhinga bw'ivyuma nyabwonko bavuga bashimitse ko muri ibi bihe bya vuba amaso, ubwenge n'inyifato z'abo bana bibangamiwe. Rero twatumiye abahinga muri izo nzego kugira ngo bagerageze kudusigurira zimwe muri izo mbuga ingene zikora, ingaruka zavyo, kumbure na zimwe mu nyishu zishobora gutoregwa haba ku babyeyi, ku bana no mu kibano muri rusange, kugira ngo iki kibazo kigerageze gutorega umuti nk'uko abahinga babandanya basemerera kugira ngo abana ntibave bagwa mu mporero. Turi ku murongo wa telefone rero twatumiye abatumiriye kugira ngo bagerageze kudufasha. Mu kanya turafise Uriel Inina Hazwe Ndorere asanzwe akurikiranira hafi ubuhinga ngurukana bumenyi mu gihugu cy'u Burundi. Mu kanya kari imbere turizera kuza kuvugana kandi na Kanayonge Ntore Ori yanonose ibijyanye n'inyifato n'imibereho y'abantu, kuvuga umusikologe. Ariko muri kano kanya ndabwiye mu buhinga bw'ivyuma yuko turi kumwe na Uriel Inina Hazwe Ndorere, tumwakire mu kiganiro. Ikaze neza mfasoni.
Mwiriwe neza, murakoze kunyakira.
Yego, murakoze namwe gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo. Bamwe bavuga yuko kigenda gitera intambwe n'umurindi muremure wavuba cyane muri iki gihe, ariko kandi kitavugwaho cyane. Ego, muri iyi minsi twagiye turabona abantu babivuga ku mbuga ngurukana bumenyi yuko abana usanga bakoresha amatelefone cyane, n'abavyeyi baravyidogera bavuga ati umwana aguma asaba telefone. Eka muri ibi bihugu biteye imbere abavyeyi b'abarundi b'abanyarwanda hoho bisigaye bigeze kure aho umwana asigaye umengara arafise telefone yiwe, naho abakiri muto cyane ku myaka 6-7 abasanzwe bafise telefone yiwe iPhone mu ntoki umwanya muremure cyane. muri make iki kibazo kirahambaye none tutangura nizihe mbuga abavyeyi bariko barasabwa kugira gutanga amatelefone yabo zigezweho mu bana cyane cyane muri iki gihe nkizi
murakoze cyane imbuga ziriko zirakoreshwa cyane uhereye ku bana bato no kuva ku myaka ibiri kuduga naho nk'abana b'imyaka ibiri bataba banemerewe kuja kuri ico cose cyo kwitwa ecran kenshi cyane iya mbere ni YouTube kubera ko bitangura ari abadesin anime araba umubyeyi imbere anayimuha kugira ngo araba ati mbega ya ndirimbo wiga ku ishure ehera biri kuri YouTube niyo ya mbere yiza abana bakoresha cyane hanyuma uko imyaka igenda iriterera amaze kumenya ubwenge guca ubwenge akaganira n'abandi kenshi barakoresha cyane Facebook na Instagram kugira ngo yamenye ingene yo crea yo konti yiwe nawe agashyiraho amafoto yiwe amavideo yiwe ariko kandi nuvuga urubuga ariko ruraza cyane rusubira kuja mu bana rwose ni TikTok kubera ko umwenda biroroshe ntambo subiramo n'ibyo biguriye cyane naho ariko n'ibindi bija kuko urwo rubuga ariko cyane abana bakorerwa no gusubiramo izo ntambo aho hose rero basanga ikintu cobanezera canke umuntu bakurikirana bamenya baguma baraba niho baza bahurumbira rwose
mwavuze ikintu gikomeye mu ntango muti nk'umwana w'imyaka ibiri ntabakwiye kuraba ecran no kuvuga amasanamu muri rusange urabibona cyane abavyeyi batanga amatelefone yo kuraba abana bafite imyaka ibiri yonyine
kandi biriko biba byinshi umuhinga ngira mu byo nyifataraza kubivuga ariko nko mu kibano nk'ivyo ngerageza kuraba haraho umuvyeyi abafise ibintu byinshi byo gukora abafise akazi canke abandi bana nawe araba umwe muto yagorana akagumarira canke aguma ashaka yuko umuvyeyi yomwita akamukinisha ukabona umuvyeyi aramuhaye telefone ari ako karirimbo canke ari ayo mashusho birasamaza n'ingoga umwana akabona ko ariyo nzira yoroshe k'umwana yotekereza canke iyo yanse gufungura hari nk'abo nzi kugira ngo afungure umubyeyi aramushiramo desin anime kugira ashobore gufungura atabagoye kuko yumva ko kwiruka n'umwana aguma amugaburira bimuruhisha agahitamo kumuha iyo telefone rero dusanga ari nko kumya guhera kuri iyo myaka ibiri mbere n'umwaka umwe hamwe umwana avuga ati ikintu cyose ariko arabona ashaka kuguma afata akwega arabona telefone umubyeyi ayifise kenshi nawe akayitora kugira ngo arabe rero mu gihe bifashwe nk'ikintu gituma umwana atekana bica bihera ku myaka mike k'umwana atangura kuguma araba
none nk'umubyeyi atanze telefone akawo umwana iyo YouTube canke izo zindi mbuga agiye ko ingaruka n'izihe iyo tuvuze duti kumbure ariho kwama umwana bishaka umwanya wose canke ukugwara amaso kuri wewe ikikuranje ishinga cane cane nk'umuntu abikurikiranira hafi ni nk'izihe uravye ingaruka zavyo
jewe ikinda zishinga cane sino kuvuga ngo yogwara amaso canke ikinaho nazo nyine atari vyiza bikonona n'ubwonko bwiwe ariko hariho ikintu gikomeye cane ca crise d'identité umwana adatahura uwo ari we adasubira kumenya ingene we yiyumvira ntasubira kugira ingene avuga aza gusanga ariko arigana uza gusanga yahinduye n'ingene avuga canke yambara kubera ko hari abaguma araba ashaka kwigana rero iyo umwana ataronse wa mwanya wo gukura akaja mu bandi badasa batameze co kimwe kugira ngo aze aritora kije burya nkunda ibi na nkibi shavura n'ingoga canke jewe ndumva aguma anezerewe ni hamwe bakuze novuga ibyo amaze iminsi soma ni kubona ko hari abantu iyo amaze umwanya wenyene umenga aratakaye yamenyereye kuguma mu mugwi w'abantu canke koroherwa ariko araganira n'abo bantu kuri izo mbuga ugaca usanga ni umuntu atigeze amenyera ko aganira n'abantu mushize imbere y'abantu bari kumwe bikanga ko bayaga ariko ari inyuma ya telefone bikamworohera cane nko kwanima gurupu yo kuri WhatsApp agatera inkuru cane ariko yagera mu bantu bikanga iyo crise d'identité niyo binya cane ko bihereye mu bana bagakura ari bamwe baguma baraba ahandi uko bikorwa ahandi ibyo bafise ujusanga abaye umuntu akuze bitagikunda yuko yifatiye ingingo gushikangira kurondera icyo yambara avuga ati reka ndabe nakinge nabigenza mbega nakasohokera mbega ni hehe hagezweho ntabe wa mwana arondera kumenya ibintu arondera kumenya gukina inkino nshasha ariko akurikira ibintu menga bisanzwe bihari nico ca mbere novuga ati giteye ubwoba ica kabiri giteye ubwoba naco nyene ifatanye ku rurisho ca mbere kurondera abakuze bashobora kwiyumvira ni kuvuga imbere ya situation ihari bashobora kuraba n'amaso yandi bakiyumvira ukundi nimba babona ati mbega muri no minsi ko hari abajene benshi akarorero ati mu mashure ko hari abariko baratwara inda bagaca baheba ishure mbega byogenda gute ngo bigabanuke ugashasanga n'abantu niyo situation nta niyabona ngira naho byo bigana umenya n'ibisanzwe kuko n'umuntu atigeze amenya kuba constance ngo agume ku kintu kimwe kuko izi mbuga ngurukana bumenya ikintu cya mbere zigabanya ni attention y'umuntu iza irondera ati gumana attention iwanje kuko ukungene zikoze gushika ku mabara zikoze ko byose n'ibyo gukwega iyo attention y'umuntu rero uwo mwana akiri muto atamenyereye kwiyumvira kuraba ikintu akiyumvira igihe yakira uko nyine bizohava bitanga toute generation kiyumvira ku bibazo by'igihugu cyangwa ku bibazo byerekeye urwaruka.
Murakoze cyane rwose mwaduhaye ibintu byinshi cyane dushobora gukorera ko turaza kubigaruka ko kimwe kimwe kuko harimo byinshi wavuze dukwiye kunonosora neza kugira ngo ababyeyi mu kibano dushobore gutahura neza na neza ingaruka abo bahinga mwebwe abahinga mubandanya kuvuga kumbure haba ababyeyi canke ugwaruka batariko baratahura neza ingaruka zavyo ariko kandi hariho byiza by'imbuga ngurukana bumenyi ariko uno munsi turashaka gushimika ko turiko turavuga amagara y'abantu turashaka gushimika ku ngaruka z'ibi vyuma tubona kandi bisa n'ibiko birafata umurindi muremure mu buzima bwacu ku murongo wa telefone abanyonyi b'ishuri rya Amerika batangiye guhamagara bashikiriza ibibazo canke ivyumviro turafise Bitihari Vincent Bitihari amahoro neza Yes, urakoze duzijwi tukumve neza n'uvume ngo uri kure gato
ndabahari mwiri wewe ndabumva
okay komeza
ko ndakurikira naho ndamukurikiye ndeba umutube wanyu ariko nawe nari mfite icyo nshikiriza kuri ingaruka zijyanye n'ibyuma dukoreye haba amatelefone cyangwa izi mbuga amawodinateri cyangwa telefone ngendanwa bisanzwe birafise akamaro kanini bitwe ariko birafite n'ingaruka zidasanzwe ku buzima bwacu ku magara nk'uko abahinga babishyikirije nko ku maso nanjye ibyo ndabizi yuko umuntu aba atiratase cyane akaguma telefone ishobora gutuma amaso yacu agira azigira n'ingoga gusumba uko atagira ndafatira akarere nko kuri ibyuma nk'aba mu mashuri barakoresha projecteur barakoresha kugira ngo nimba ari ordinateur agaprojecta nawe ukarabira ko uri umunyeshuri akarabira ko bitera afite ingaruka nyinshi ku magara y'umuntu abenshi barandukiraho bakarwara indwara z'amaso z'ubwoko butandukanye hama ku ngaruka zindi z'ikibano urabona umuntu wuriye ikiyago nk'ikintu kiba nta muntu cyangwa yicara n'ubundi baganira ahubwo usanga umuntu ari konsantara kuri telefone yisamara kuri facebook watsapu ugasanga umuntu yatumiye uwundi kintu ko muraganira muricaranye ariko akaguma kuri telefone yisamariza yiraba ibiciye izo ni ingaruka mbi zikomeye haba mu iterambere cyangwa ku buzima bw'umuntu haba mu nyifato cyangwa ku magara turanjye nashaka gushyikiriza birafise nubwo ko zifite ingaruka nziza ariko nabi ahanini ngewe mbona ko ari ingaruka mbi zidasanzwe uyu muntu nacyo ndigusana kwacira kuri telefone ari ikibazo abagizwe agasirukanwa kuri telefone ari ikiruka banayirutse kuri telefone ngo ajye kubaza telefone icyo haba ku bumenyi haba ku magara birafise ingaruka zidasanzwe cyane
none gabitihari aho wewe uherereye mu kibano abavyeyi ubona ari bo kibazo canke kibazo twogishira hehe neza neza kugira ngo gitorege umuti mbega abantu barahanurana mbega nabana basigaye barabaye ukuntu kuburyo ko ataco bashobora gukora batari kuri zo telefone nkuko umutumire yatubwiye ati hariho nabana ubu unye no kuri rya bidakunda utamushiri imbere ya telefone kugira ngo atekane ashobore gufungura wowe ikibazo kibona gute mu kibanza
mukibanza ikibazo gikomeye kandi cyane kuko abantu barabaye imfirimanse cyane n'ibivyuma barabaye imfirimanse cyane n'ibivyuma aho amukibanza wacu usanga n'umwarize umurenda hendesha telefone akabona guhora umuvugirije akazi ki muri telefone ariko ni bifite ingaruka mbi cyane ku magara yacu kandi n'ikibazo gikomeye mu iterambere haba mu iterambere haba ku magara reka ku buzima bwacu bwose bw'umubiri
urakoze cyane ndakoze ibiti hari ego ego kumbure umutumire ininahazwe ndorere agira icyo avuze ku byo avuze ni bimwe mu byo twako turashikiriza ariko reka tumuhaka ryo ku byo washikirije
ego hari ikintu gihambaye ngira cuko n'abavyeyi nabo botahura ubwo ruhara rwabo kandi hakavamo ikintu cyo kwiyorohereza kuko n'ivyo kurera umwana biragoye kandi kumurera umubuza ibyo abona abandi bana bagira niyagenda gutembera akabona uwundi mwana baramurekera telefone bizogora cyane ko muhira nawe uyimubuza ikindi kibazo kigaca kiba yuko umwana amaze guca ubwenge ararusha kubimenya umubyeyi araho usanga hari umubyeyi ucigisha ingene bakoresha WhatsApp ingene bashyira ko sitati ugasanga umwana we yaramaze kumenya n'ingene bashyira video kuri YouTube cyangwa kuri Facebook umubyeyi rero bikamugora ko akurikirana iyo ritme nawe abyiga ngo abimenye kuko kumubuza naho nawe utazi ingene bikora cyangwa akamara bikuramo gisubira kuba ikibazo urumva umwana kumubuza ni kimwe mugabo n'umubyeyi akumva nawe uruhara rwiwe mu gutahura ingene izo mbuga zikora kugira ngo amenye ahagarukiriza n'ingene yigisha umwana kubigabanya
ego cyane akumbure tugaruke ku byo wari wavuze bijanye na crise d'identité ni ukuvuga kubangamirwa k'umuntu muri rusange ku izina ry'umuntu
gutakaza kamere kawe cyangwa kamenya
gutakaza kamere kutamenya uwo uri we nk'umuntu wavuze uti hariho ukwigana cyane abandi ibyo bariko barakora abana baba bakiri bato iyo bariko barakura bararaba nk'uko bivuze ibyo abandi bariko barakora none iyo bariko bararaba nk'izisana nk'aya masanamu muri madese anime wabivuze tujya tuntu bagenda bararaba bifata umwanya ungana gute kugira ngo umwana atangure kugira ibyo abona kuri izo mbuga cyangwa iyo abigize rimwe na rimwe ntibimukora ko cyane cyangwa bifata akanya kangana gute muri rusange kugira ngo umwana avuge ati ibi nagumye ndabibona indwi imwe indwi zibiri reka nanjye ndabisubiremo kuko ni bya bindi nyine tuvuga duti iyo umwana atari karafungura kumbure n'ingeso yabonye ahantu cyangwa umwanya ungana gute twavuga duti umwana ari kararaba byinshi cyane mu kwezi mu ndwi mu mwaka biba bimeze gute
umwana kugira yigane biravana n'abana biravana kandi n'icyo kintu uri kuramwereka kuko nk'imvugo arashobora guteba kuyigana ariko inyambaro akayitora n'ingoga aho abatanguye gushikirangira ngo ijya myaka atarinjira neza muri adolescence ariko imyaka y'imbere yaho wari wo mwanya mwiza w'uko hari aho kera uravye nk'abana hari igihe waca usanga ari umuhungu atanguye kumenya novuga ati kwigenza nka papa wiwe avuga ati aha niho papa akunda kwicara atangura kwigana utuntu tumwe tumwe umukobwa nawe ari bimwe umwana usanga yatanguye gutora aho talo ya mama akagitangura kwigera yambara canke ashaka kwisiga makiyaje niyo myaka umwana batanguye ababona imbere yiwe kera rero iyo bari ababyeyi ubu unya akaba ari expose kuraba abandi benshi usanga ari abo mu bindi bihugu hari aho usanga rero bivana n'icyo atora namba ari ukunda gutamba akunda gukurikirana umuntu atamba umwana uzabona ko akunda gutamba hari igihe rero biba byiza iyo umwana asiye yigana ico mugirira kamaro ari unya hari ibintu byo gukomeza n'ambara umwana yarafite impano yo gutamba akagwa ku muntu yamaherekana ama video yo ikaratamba kumbura umwana bizomufasha n'amba afiste umugambi wo kwa gutera imbere muri iyo kariyera ariko bigenda kuba bibi avec inovuga ati ibi biri umugwi uri kuragwira cyane wiki twita aba influenceur aba influenceur bidasigura ngo mfise abantu benshi bankurikirana ariko aba influenceur bisigura ngo ndafise message ndiko ndatanga kandi nshaka yuko mwese mwemera icyo kintu cyangwa mukoresha cyangwa mutora iyo mibereho ndiko ndabereka umwe influenceur wewe uko akora aba ari karondera amafaranga ikintu cya mbere ni business ni kurondera amafaranga nimba uvuganye n'ishyirahamwe kanaka bakeneye kumenyesha ibikorwa byabo atari nk'amatelefone badandaza wowe mukavugana ati je mfite abantu benshi bankurikirana mwe namwe mufite amatelefone mushobora kudandaza ndashobora kugira amavideo ndiko nakoresha ayo matelefone yanyu hanyuma mukampa amafaranga kuko iyo produit yanyu izoba ndayeretse abantu benshi ni business ya marketing wa mwana uzobona ngira hageze anniversaire yiwe akurirana cyangwa akakugora akakubwira ati ntegerezwa kuronka telefone kuko wa muntu niyakoresha nanjye ntegerezwa kuyitunga ugashobora umwana ntakimenya ngo iki kintu ndagikeneye cyangwa iki kintu ndagishaka azi kubwira itandukaniro hagati y'icyo akeneye byose nimba naka yaguze iyo telefone nimba naka atanguye kwambara uku umwana ntagira ubwo bwenge bwo kwiyumvira ati kumbura uyu ariko arabadandariza ndetse ntegereza kuja kukigura oh ibi byose by'iterambere bizanana n'iz'imbuga ni kugira ngo kubera ko turi mu citwa société de consommation ni kugira ugure hama abo bandi bariko baradandaza nabo bunguke urumva iyo hagiye rero kujamwo aho biba bigisanzwe iyo ari impuzu cyangwa ibiki ari biboneka bitangura kugorana cyane iyo bishyitse muri la manière de penser ibyiyumviro ugiye kumviriza ati naka arashigikiye iki namba ati avuga ati urumva hari akantu hari utuntu tw'utublage dukunda guca kuri izo mbuga nyine ingene umubyeyi w'umunyafurika arera umwana gitsure no kumushwanira nige n'umubyeyi wo mu mahanga we wareka ahunga umwana akavuga ati nta na kimwe ntuzosubira ariko iyo difference akagerageza kuyerekana hari aho rero umwana ucusanga kubera ko yagumye araba y'ama video nta gitabo umubyeyi dufata mu karira akamubwira ati wakoze n'amakosa ntuzosubire uwo byatangura kubona wa mwana nimba muri filime bakubita ku muryango nawe azaca agenda muri shamba aca kubita umuryango urumva bitanguye kuja muri ya mibereho iyo bitanguye guhinduka umubyeyi agatakara rero ingene asubira kurera uwo mwana ntasubira gutora indero amuha umwanya rero hari aho byofata menshi iyo uwo mwana yarabye uwo muntu akamukunda kuri seri ya mbere agasubira seri ya kabiri hari amwo cyane ati reka fatuyo iyo umubyeyi rero adahari atanamuha umwanya umwana atanamubona hoho biranyaruka rero ko ahinduka ariko iyo afite umubyeyi azarabona ati kumenga watanguye guhindura ingene utambuka mbese umenga usigaye uvugukunda aho birafata umwanya munini cyo umwana akanabiheba ariko wa mubyeyi atahabaye biranyaruka cyane ko ahinduka
birumvikana ko ababyeyi bakwiye kuguma hafi y'abana babo haba ari iyo babahaye izo telefoni cyangwa batazibahaye kuko umunsi bari muremure baba bakwiye kumara n'abana babo kugira ngo izo telefoni ntizave zibahindura abo batari bo reka twakire abandi banyoni b'ijwi rya Amerika turafise babiri ku murongo tubakirisha rimwe nyandwi amahoro neza nyandwi ndumva uri ahantu hari akaruru ariko gerageza kubaza akabazo cyangwa icyiyumviro vuba vuba tukumva harimo induru nyinshi ahuye ariko bagize ikibazo cyo gusumbura ego
abizamwe bazavuga dute cyane ni kugangurukana mu mikugwaruka hanini uravye je no kurondora ubwenge no bishigikira ku mpamvu z'uko je ndafunze abana ukurikiranye kubera cyane cyane amategeko n'ibindi bana nko mu ishuri hari ibi ni kenshi bituma batakurikirana kubera imbuga ngurukana hanyuma ikindi kica kabiri nicyo kijyanye n'amaso urabye ubu ukurikiranye abantu benshi baragwara amaso cyane inzi rero na cyane cyane ikibazo nshanyane hategeka nyinshi na cyane urwaruka ufunguye ku bintu bijyanye n'imbuga ngurukana bumenyi icyo nsaba rero ni uko na cyane cyane nk'ababyeyi abarimu mu mashuri ibyo bintu bo bihagarara ko cyane bakaza baraba na cyane cyane haba imyaka kanaka umwana ashobora gukoresha hakaba n'ingingo yohana na cyane cyane abana mu mashuri ku buryo haba imyaka kanaka umwana ashobora gutunga telefoni cyangwa amakompiyuta kiretse kujya mwanya yigwa ariko arayigira ko abajya bamaze kugera mu mashuri yisumbuye nicyo
nasaba nyandwi ego reka duhindukire twakire na Norbert. Norbert uraho neza?
Uraho neza.
Amahoro amahoro.
Amahoro amahoro.
Ego
mbere na mbere nshimire ijwi rya Amerika
wakoze
kuri icyo kiganiro cyiza bamwabashije kugeza ku banyarwanda ndetse n'isi yose n'abanywanyi b'i Burundi nshimira n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika ko batwitayeho.
Urakoze cyane.
Icyo kiganiro rero kivuga ku ikoranabuhanga ku bana bakiri batoya hari aho kiba cyiza naho kigenda kiba cyane cyane ko umwana yimariyemo interinete bimugiraho ingaruka zitandukanye harimo gushobora kumwangiza mu mitekerereze ye no mu myigire ye ugasanga rero umwana agize ingaruka. Sinzi wenda nanone ko i Burundi wenda ibintu byari bihagaze urubyiruko rwawe kuri interineti wenda ku bana bakiri bato baba bagikomeje ishuri sinzi ukuntu wenda yabikoreshwaho ariko mu Rwanda ho si bagerageza kubikumira cyane ku bana bakiri batoya. Sinzi wenda uko i Burundi bihagaze mufite so amakuru yawe ko umwe mubizi mwabitubwira mutubwire n'ingaruka nyinshi wenda gushaka kuba ku mwana yakoresha interineti mu buryo budakwiye hari amashusho ashobora kuba y'urukozasoni n'uko wenda mwayabarinda cyangwa se uruhare umubyeyi yagira kugira ngo umwana abashe kwirinda ikoranabuhanga ridakwiye. Yego
urakoze cyane. Ego mutumire wacu araza kugiragaza kutwishyura ibibazo cyangwa duhere ku kibazo cya Nyandwi. Nyandwi yasa n'ubaza inyishu zohaba nawe nicyo kimwe madame Ndorere reka duhere ku nyishu zotangwa kumbure kugira ngo dutorere ikibazo umuti. Nyandwi yavuze ati mbega inyishu zobizihe umwanya woba ungana gute kugira ngo umuntu agereranye avuga ati uyu mwanya urakwiye mbega ku munsi umwana muto akwiriye kuja kwizo mbuga ko twavuze ko nk'abana b'uwo mwaka cyangwa imyaka ibiri bo batana kwiye kuzija ko nk'umwana akuze gato tuvuge nk'uw'imyaka itandatu indwi umunani umuntu yovuga ko ku munsi atorenza umwanya ungana gute. Hanyuma turaza guca tuvuga ku bijyanye n'inyishu ku rwego rw'amashuri ku rw'ababyeyi ku rwa leta.
Ego abahinga baravuga ko guhera ku myaka itanu kuduga urashobora kumuha isaha imwe itarenga uza uramwereka iminota mike mike hanyuma mukaganira kugira ngo ugerageze ko ubwenge bwe butaja ku kintu kimwe wa mwana ntabagishobora kukwitaba umuhamagaye ntabagishobora guhaguruka iyo umutumye kubera ko yagumye imbere yari ya telefone cyangwa ya televiziyo ariko araraba iyo filime cyangwa desani isaha imwe iyo irakwiye ugacishamwo novuga n'ibindi bikogwa ari gukina cyane kumukora kugira attention amenye ko itaguma kuri iyo telefone gusa uko rero imyaka igenda iriyongera ariko arakura aba wa muntu yifatira ingingo urashobora kongera kindi saha kaba amasaha abiri ariko aramenyera kuzarara abonye nakihitiramwo ati ndarushe reka mpagarike gushika arabe umuntu akuze yigenga ikibabaje ni uko n'abantu bakuze natwe dukuze bigora ugasanga amasaha yabaye menshi kuruta umuntu byamunaniye kwigerera hakabaho n'abantu bavuga ati inondwi ndahisemo kudakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi akishyira ko izo nguvu nyine ati ntazo nkoresha kugira ngo agerageze gupanga mu mutwe habe hapanze icongera nico no kwishura ariko munsi y'imyaka itanu hoho bikunze biragoye ariko umubyeyi yagerageza kudaha telefone cyangwa ngo umwana mureke agume araba ayo mayika
tukiri kuri icyo nyine ko tuvuze ko telefone bidakunda televiziyo yoyo ko iba iri kure gato hoho abo bana bakiri bato twavuga ko hoho baremerewe kuko ibiri kure cyane gato
burya ikibazo ntikigenda kuba cyane ngo ni uko iri hafi ivegwizo ntabwo birafite uko bikorana n'amaso ariko umwanya wo kuraba igituma biza kugorana ni uko naho yoba iri kure atari karabangamirwa harimo iyo atansiyo ubwonko bwiwe uza kuguma ku kintu kimwe ugaca usanga ni hamwe umwana hari karamenya n'ingene avuga nyarutsa ugasanga umwana ari kwega mu kuvuga cyane hariyo n'abana batavuga hariyo abana bate bakuvuga umubyeyi akavuga ati ne byavuye kuki kubera ko umwana aramenyereye yicara akaraba amasanamu we watari karavuga adafise wa mwanya wo kuja gukina n'abandi canke ngo umubiri we yumve ko ariko arawukoresha ariko arakina ugasanga biragorana urumva naho televiziyo naho woyishira kure umwana ubwenge bwe butaraheza kwiyubaka biraza kumugora ko aza kuraba yumve ijwi ry'umubyeyi yamuhamagaye yibuke ko amwitaba ikintu gikorotse hasi yumve ko aca gitora ubwo nyene aba akiguma ashaka kuraba hahandi nyene umwanya wose nicyo gituma bavuga ati uwo mureka kugira ubwonko bwiwe bubanze abahinga nibo mu by'imyifato nibo bakunda kubisigura ubwonko bwe bubanze bumenyere abanze amenye ati amamuvuma yanjye n'aya ndiko ndaraba abantu mu maso ndamenya ko ndabaganiriza ndabaraba usanga kenshi wa mwana aguma ku telefone ari umwe arihuta ashaka kugumana n'abantu umuhamagaye aramusaba abashisi amara iminota ibiri cyangwa akabaramutsa atanabaraba mu maso kubera iyo kontakiti yamenyereye rero nicyo gituma ari guhera kuri iyo myaka
birumvikana cyane radishwi rya Amerika umuhinga aratubwiye byinshi bimwe mu byo atubwiye ati umwana ari munsi y'imyaka itanu bishobotse ntahabwe izo telefone ari hejuru y'imyaka itanu ashobora kuronka nk'isaha imwe ku munsi naho nyine icagaguye mu minota mike mike kugira ngo mu kibano mu nzu kumwe n'ababyeyi agume ari kumwe nabo abumvira atariko araguma kuri iyo telefone umwanya mwinshi haba kumbure muribuka ko yanatubye yuko n'ibibazo by'amaso by'amagara na byo nyine biba bibangamiwe kuko aguma aravye ahantu hamwe umwanya muremure hariho n'ibibazo bijanye n'umushaha wiwe ubuntu bwiwe aba ariko aratakaza mu gihe aravye ikintu umwanya muremure cyane ugasanga ntazi uwo ari we nk'umuntu ariko reka tubandanye ku murongo wa telefone abanywanyi b'ijwi ry'Amerika barafise ibindi bibazo n'ibyumviro turaza kugaruka ku nyishu zindi zishobora gutangwa kuko twavuze ko n'ababyeyi leta amashuri arafise uruhare nabo nyine tuje kuri Fabien mvuye kure amahoro neza
mahoro
uraho
ego turasira gende mu Burundi ni mu ntara ya Karusi hagati mu gihugu
ego kaze neza
ndamushyire tumutumire hamwe n'abari kora muri radiyo kiganga
ego barakumva
ikibazo cya mbere ngo mbe mbaze umusomere hari igihe ushobora gushyika ugasanga nko kubana ahari hari abana bakiyatse hari igihe akabanza kwisanga ko ngira ndetse umwana akiri mutoya iyo atanguye kurira kugira n'ume no kupre kamba danda kupuzi radi yam puzi radi mbana yuko yoro hewe poli mende na kampala yuko na plane na yusise kile 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 na shola kusta huo yusi kwa chini kwa kuzi na viwe na kama mazungumzo sone dende kwa kwa na wakiri watu aribu sana watu yusi umutuzo kwa kura wa internet cha na kubuki ni yuko mama kwa chungu tuje kuriya lufungura bila sakina yuko la kumenda kuhuwa kuri internet amu sanga na mojito ndo mugi ya kitu kuja kushule mkustu kakani hivi kamenga asishule mwenge mbeda kiyato njaga kwa hivyo mbeda namba ni kutarolugu nye jyo sila jisawari kakua ngani kama tu kajira kamiri kama tu kajira kamiri na wazimu tumi mkumbula nguruka na mbeni alikito ngari kwa chako marewezi acharekuli wabana kuwela tangiri zukonko zao sarangira fatia ite maja wali kwa marabona na atirupuwa wabaronga yoko kujo kukabuta yoko kujo kukabuta yoko kwa kulea kire kwa kibandri hama siri ya wana kastiri wa tini ya toku nchana wana nga wabaronga kwa kukongo kusaho liserwino ni ambano mchuru harara arabia atirana kuroo mesti engkau rukam je, kita baru punya rumah nak terus belajar untuk semalki. Takut.
Rakan zechane, Fabian, reka kumpul itu kaki, na Evo deh, hamu mesti mili alasan aku kuisura. Evo deh, rahun elsa terkum.
Mula honda basuh.
Amahoro.
Amahoro mula Afrika.
Ego.
None je, wana rinsite, imugura serazu agurgo anda. Nari mfite ikibazo nagira kambabaze abo batumirwa hari nk'ama telefone ya smartphone abafitemo buri buryo bwa dark net cyangwa se dark system mu buryo bwo gukoresha nka nimugoroba ugahindura urumuri ruri gukora muri telefone yawe ese habari ingaruka cyangwa se ubwirinzi kubana nko kuri ari yatwavuze ku maso habari ubwirinzi cyangwa ni system gusa nta kamari ifite muri telefone zacu ikindi nagiraga mbabaze nanone nka kuri abana bareba ama televiziyo ese distance iri hagati y'umwana n'isakaza amashusho yabifite akamaro cyangwa se ntako yabifite nayo mwagiraga musobanure
ibibazo byiza cyane Evode turagushimiye
murakoze cyane namwe
urakoze cyane reka tugaruke ku kibazo cha Fabien faso ni ntore ori yabajije ati ubwonko buba butari yubaka neza mbega ingaruka nizihe muri kazoza kuri abo bana baba bataronsa ko kajye kugureka ngo ubwonko bwiyunge bwiyubake neza na neza muri make
ego ni kibazo cha Fabien
ego
kuri uwo mwana ataba yaronse umwanya w'uko ubwonko bwe bukura nk'uko byategerezwa agacaba umwana aguma imbere yayo masanamu canke yayo mareresi arica mbere nari navuze ariho gishobora kuvamo guteba kuvuga kubera ko umenyera kuvuga ari ukuganira n'abantu rero uyu mwana ari wa wundi si wabo navuye ku ishuri agacashika umwanya munini akawumarahoze yumviriza gusa aza wawa mwana ngira ngo no mu kutubwira ikintu byomworohera kukifundikira gusumba kumva ko yogirira efore yo kuvuga ico ni ca mbere ica kabiri bifatanye n'ico hariyo gutinya abantu ibintu bidasiguritse no kuvuga hamwe wumva ko umwana ahungabanye cyangwa amerewe nabi cyangwa umwana ngira dutahe kubera ko umutwaye ahantu ari mu bantu kubera ko uwamenyereye izo mvuga ni wewe niyo telefone harabaho kwigunga ntugushaka umuntu akubaza ngo amakuru yawe cyane ntugushaka umuntu wumva ariko arakubaza ibintu byinshi cyane ngo akeneye muganire umwana ntamenyereye ingene abana n'abandi ujusanga niyo mushize umukuru w'abana niwe wawunda kuza gucaja ahantu hiwe wenyine akicara cyangwa ukamubwira uti tuje mu rubanza urucanke genda ukine n'abajya bikanka akaba umwana bidakunda haraho rero umubyeyi abibona kare akavuga ati hari ikibazo umubyeyi natabimenye agaca avuga ati umwana wanjye ntakundire ntakunda mu bantu benshi ntatabure ko yoba ari indwara hakaba na kimwe rero kumenya kwiyumvira iyo imbuga zikoreshejwe neza umwana biramufasha kwiyumvira akerebutse ariko iyo birengeje biramugora kwiyumvira ni hamwe acatangura guteba cane
Ereka murantunga mukanye narinda kwitse ntore uriya wundi mutumire twari twatumiye ku uwo turi kumwe banyonye bijwi rya Amerika ariko aravuga muri aka kanya ni Uriel Ininahazwe Ndorere asanzwe akurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubuhinga bwo rukana mbonye mu Burundi ariko twa twababwiye ko mu ntango twa twababwiye yuko twifuza kandi no kuvugana na Kana Yonge Ntore Ori yanonose ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu nawe nyene ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko tumuronse reka kumbure nawe nyene tumwakire hanyuma tubandanye mu kiganiro twakire ni kibazo cha Evode ntitwacibagiye reka twakire umutumire Kana Nyonge Ntore Ori ikaze neza mu kiganiro muri isanga
amara neza murakoze cyane mudutunge kandi ngenda mariyagize ikibazo murakoze cyane ku butumire
murakoze namwe murakoze gufata akanya turifuza kumenya cyane byinshi bijyanye n'inyifato z'abana mufasoni Ndorere yagerageje kutwishyura bimwe bimwe ko arakurikiranira hafi cyane ubwo buhinga n'ibyo yabonye bigenda biraba ingaruka kuri abo bana ariko namwe muradufasha nk'umuntu yanonose cyane iby'imibereho n'inyifato z'abantu reka kumbure mufasoni Ndorere abanze yishyura akabazo kamwe ko mutumire Evode yari yabajije kereke ubuhinga ngurukana bumenye mfasoni Ndorere Evode yabajije ati hariho ivyuma nka za iPhone zirafise ubuhinga bwa dark mode ati mbega kujya kuntu ekran kujya kuntu isanamu ekran ushobora kuyirabuza gato kugira ngo amatara ntamurike cyane mbega byo babifasha hoho ku bavyeyi batwumva ku batwumva kugira ngo amaso yorohegwe gatonya
ego kujya kuntu uhindura amabara birafise ico bifasha birafise ico bikora ku bwonko kuko nari nabivuze mu ntango ingene izivuga ngo rukana bumenyi zikozwe gushika ibara ryazo cyangwa gushika kungene aya matelefone haje ikintu gishasha asona birafise ico bikora ku bwonko mu gukwega no vuga ati ya attention yawe iri amabara uko abaye make biroroshe cyane gusumba hamwe ngiye muri application kanaka mbona utuntu twinshi dutukura cyangwa ariko ninashika mbona henshi hari ibara ryirabura n'ibinshi tura cyane kuguma fyondagura ahantu hose birafite icyo bikora ku bwonko bw'umuntu aricyo gituma benshi batangura kubihitamo kugira iyorohereze hari n'abavuga ati iyi saha igeze kugira niyigerere telefoni izoce yihindura yo nyene ije muri ayo mabara
hama yavuga ati uburebure canke aho aba yicaye uwo mwana naho telefoni ibiri navyo nyene byo babifasha kuko arabye bumva ubwoba uvuga ati iyo telefoni irakwegereye cyane kumbure hari ingaruka zihava ziba kuyegereza inyuma gatonya navyo nyene birasize icyo bifasha
ego birasize icyo bifasha abahinga bahanura yuko umuntu kugira urabe kuri distance nziza kenshi abivuga kuri ordinateur iyo wicaye ukarambura ukuboko kwawe aho kugera aba ariho iyo ekran yoba iri aba ari iryo tandukaniro iyo distance iba ihari uba ushobora kurambura ukuboko ukore kuri iyo ekran ari uko warinze kurambura ukuboko kose niyo distance niko bavuga ko umuntu yopima ko atiyegereje imashini cyane amatelefone nayo ni uko utoyishyira kure rwose ariko ari nk'umwana ariyo distance mushiriyemo uraba ahantu yitereka hanyuma ukamubwira ati nawe ca wicara aha hama kumva yuko aha niwe aharenga ukegera imbere ca nzimya umwana akamenyera ati kugira ndabe ntegerezwa kwicara ngaha ibyo bikamufasha bukebuke
murakoze cyane reka rero duhindukire ku mutumire Ntore Ori murakoze cyane gufata akanya kuganira natwe urumva turiko turaraba icyokorwa kuko abavyeyi muri kino gihe usanga umenga ba babuza amahoro haba ari kubera abana babo babahaye amatelefone igihe kirekire ubundi bisigaye bibagoye kuba kuzibaka canke izi telefone zisigaye zifite uburyo bwo gukurura abana mbega ingaruka wabonye umaze iminsi ubona zabo bana baguma ku matelefone cyane ni nk'izihe haba ari mu nyifato zabo haba ari mu bwonko bwabo haba ari mu byiyumviro byabo wewe ubibona gute nk'umuhinga mu bijanye n'inyifato
murakoze ku kibazo ariko mbere ko nishyura nashaka guhumuriza ababyeyi kubabwira yuko telefone ko zimeze cyangwa ubuhinga uko bumeze nta kintu na kimwe gishobora kubasubirira ariko umubyeyi yumva umenga ari mu ihiganwa n'ubuhinga ngendanwa kumva umenga ubuhinga ngendanwa bufite ingomezi nyinshi bugomba kumusiga mu gukurura abana biwe cyangwa kurura abana babo umwana ashaka kubaremesha yuko mu byigo by'inyifato n'ahandi hose umubyeyi ntasubirizwa ikibanza cyabo kiguma gihari ni gusa kumenya ubwenge ingene bagikoresha ikibanza cyabo ese kibazo mbari mumbajije cy'uko inyifato tumaze kubona cyane ingaruka dukunda kubona kuri abo bana icya mbere ni uko kenshi abana babikoresheje kuva ari bato baragira ingorane zo kuba mu kibando baragira trouble twita social anxiety ubwoba bw'ikibano ni bya bintu usanga umuntu umubwiye ati genda mu bantu benshi ugasanga aragize ubwoba bwinshi ahuye n'umuntu akanamubaza n'izina kuva umenga ntazi uko agira imigenderanire kandi burya umuntu akivuka pani sanse pana tu ni ikiremwa kigizwe n'imigenderanire iyo migenderanire y'umuntu atagishobora kuyigira haba hari ingorane icya kabiri nacyo kimaze kuboneka ni kuvuga ururimi dore tubagire kumwe twita amadisilekisi ugasanga biramugora kuvuga nk'umuntu yayikoresheje kuva akiri mutoya cyane n'imbere yuko akwiza imyaka itatu ubwo icyo gihe ubwonko buba buri ko buriga kumenya abantu buba buri ko buriga kuvuga buba buri ko buriga gukoresha umubiri rero umuntu yayikoresheje kuva kuri iyo myaka ibiri itatu ugasanga yaramwizizeye rwose haragira igihe kuvuga biteba cyane n'iyo bije amaze gukura ugasanga biramugora kuvuga biramugora gusobanya indome biramugora gufatanya mungane ubwo bisanga biramugora rwose cyangwa se tunavuga ni kwigirira icyizere yandi bita mu kirimi cy'ikinyamahanga self confidence kwigirira icyizere usanga ari abantu kenshi kuko bagumye ahantu biziziye ugasanga yiziziyeho mu cyumba yinyengejeho mu cyumba asohotse hanze rero kuko ubuzima buri muri ngendanwa buratandukanye n'ubuzima buri hanze ugasanga nta cyizere yifitiye cy'uko ashobora kuba mu buzima bwo hanze bwo mu kibanza izo na zo mu nyuma birazana ubwoba bwinshi birazana akabonge nitwo ariko bakita mu kirundi depression birazana n'izindi ngaruka nyinshi cyane ugasanga umuntu utabayeho neza bivanye n'uko yiziziwe na ngendanwa kuva mu bwana bw'iwakirifoto
murakoze cyane birumvikana nk'ibyuvuze na n'umutumire mfaso n'indorere yagerageje kubitubwira bijyanye n'izo n'uko kuntu usanga umenga ururimi ntaruvuga neza amajambo aramusiga cyane ukuvuga muri rusange biramugoye icyo kintu kintu gihambaye cyane turaza kukigaruka ko kuko hari ukuntu abantu bashobora kubona umwana afise amasoni bakagira ngo nibisanzwe mu bihugu byacu kugira amasoni bakagira ngo ni kinyabufura cyane kwitonda mugabo muri ibi bihe bya vuba tumva yuko harimo ikindi
ngarutse gatoyi kuro aba yakoreye nko kuva ku myaka ibiri cyangwa itatu ni imyaka umuntu aba ariko ariga kwiga gusoma neza expression faciale
kumenya inyifato z'umuntu urabiye mu maso yiwe
kumenya ibigombagomba byiwe niba ari umuntu atwenze akaba ari umuntu aryohewe ari umuntu yugaye isura ugasanga ni umuntu ashavuye iyo usasa umuntu cyangwa umwana usanga batagishobora kubimenya mu kibano ugasanga ntamenya ibigombagomba byiwe ntamenya ibigombagomba by'abandi bishyitse kure niba bamaze twita aba psychopath ashobora gukora ikibi ntiyigere yumva ikintu na kimwe hariho umuntu ushobora kumubwira ati ndababaye ntatabure kubabara icyo bisa ntagire ikintu ndamukunda ndagukunda cyane ndagukunda bisiguri iki ya mpatiye ugasanga aratakaye murakoze cyane
murakoze namwe ku murongo wa telefone hariho umunywanyi arindiriye ndabwiwe ko hariho Cyrilo turi kumwe
ega mahoro turi kumwe cyane
mahoro
ego mbanje kubashimira ubwo icyo kiganiro mwaduhaye cy'uyu munsi ariko nagira ngo mbashe kubaza abatumirwa ku bijyanye n'imyifatire y'umwana hari umwana urira ariko nyine wamuha telefone atari no kuba wamushyira kuri social media ukamuha telefone bisanzwe agaceceka we naho kuba wamwereka nk'indirimbo cyangwa udukino tw'abana igihe kimwe ariko atari igihe cyose ubundi akaba yajya abona umwanya wo gukina na bagenzi be bwo iyo telefone mukuru umuntu ayimuha hari ikintu ushobora kuba byamwangizaho ariko umuntu amwereka nyine nk'imikino y'abana uturirimbo tw'abana nk'indirimbo cyangwa zisanzwe ariko zigaragara zitanga nk'ubutumwa runaka ese hari ingaruka ishobora kuba byamugiraho nziza cyangwa se mbi niba mwari mwabivuzeho murambabarira kuko hari igihe cyabayeho nyine sinabasha gukurikira neza inyakiramajwi
ego oya ntacyo birumvikana ego abatumire bari bagerageje kuvuga yuko ikibazo ari kumbure imyaka uwo mwana bafise nk'imyaka nk'ibiri gukumanuka ntakwiye gufata izo telefone kuko urumva aracyari muto cyane baravuga ati ku myaka itanu iduga akwiye kwironka nk'isaha imwe yonyine ku munsi uko kumuha rero telefone bariko baragerageza gusigura ukuntu haba harimo ingaruka z'ivyo abona mu indani bishobora kumuhindura uwo ari we canke kutamufasha kumenya kubana n'abandi mu kibano gisanzwe ego urashaka gukurikirana kumbure turacafise iminota itari mike baraza kubandanya badusigurira urakoze cyane Cyrilo
cyane murakoze
hama tugaruke ku batumire bacu reka ndifuza kugaruka kuri Ntore Ore kubijanye n'ubwo ubwoba bw'ikibano umwana abafise ubimenya gute yuko umwana abari amasoni asanzwe afise canke ari kubera kumbure ahageze yatangiye kuraba telefone afise imyaka ibiri itatu ubunya afise indwi afise itanu afise umunani umengo arafise amasoni arengeye ubimenya gute yuko ari amasoni arengeye
burya iyo umuntu afise amasoni ugasanga harimo bita personalite yo n'umuntu introverti n'umuntu aba bigirwa n'ubwo bwoba bw'ikibano baratandukanye umuntu aba ari amasoni nabi ushobora kumugora gutangura ijambo cyangwa kuganira n'abandi urabona yuko ntabigira kuko atamerewe neza ariko umuntu afise ubwoba usanga ari wa muntu arazifuza kubigira ariko ntabigira nk'akarere ntutanga ni ikintu kimwe mu badoresa nakurikirana bambajije yambajije ati byo iyo ndaze muhira ababyeyi biraborohera kuganiriza abashyitsi birabora kuganiriza abashyitsi wanashimba n'abandi mu kibano birabora kuganiriza abashyitsi mbwa njyewe iyo umushyitsi agiye agasanga ari njyenyine sinangura kubira ibyuya sinangura kugira ubwoba sinangura kumva amerewe nabi kandi kuko nari ndamu nari nzi neza yuko arakoresha urunyenge ntoya cyane yari umuntu aguma yuganye mu cyumba iwe adasohoka hanze niyo nacyo ntabura rero ko bisa ubwoba bw'ikibano cyangwa yarambwira kandi ngo nkirageze ko tujya mu rubanza numva ngize ubwoba mbega nza kwifata gute nza kwiyumvira gute abantu baza kumbona gute nza kuvuga iki kenshi rero iyo ari ubwoba usanga umuntu ahungabana hanyuma umuntu nawe afite amasoni usanga muri ayo masoni iyo baratekanye umugabo ntareke arahungabana rwose ku rugeza rw'uwo muntu aba afite ubwoba iyo ubona ko umwana wawe rero atanguye guhungabana atamererwa neza ahari atanguye kuza aribaza mbega nsa gute bya bindi twita ama insecurity we usanga kenshi kiba ari ikibazo
biratahuritse cyane biratahuritse uko bisiguye ati umwana iyo ahungabanye uruca ubona yuko harimo akantu kumbura uraza kutubwira mu minota mike cyane ingene ubafasha haba kubafise akabonge kuba bahungabanye ngene ubafasha muri make n'ikiringo uwo muntu abakeneye gufashwa reka kumbure masegonda make mfate Jean-Marie turi kumwe kibazo mu masegonda make cyane allo Jean-Marie
oui allo
Jean-Marie duga kuri jambo amasegonda make
ego murakoze hanyuma ni Jean-Marie rakoze ndahije banza kuri iki kigabo mwariko cyane cyane kuri ibyaba bana batoya usanga bigira mu bakoresha amatelefone cyane mu bijyanye n'imbuga ngurukana bumenyi birona cyane kenshi imico cyane cyane nk'abarundi birona imico y'ikirundi kubera ko usanga abana iyo bari kubaraba barabona ibintu adashaje imico itandukanye yo mu bindi bihugu usanga ari imico y'ikirundi baramaze kutituka haba mu myambaro cyangwa kuko barorera niko
telefone ikiragorana uradutunga Jean-Marie telefone iragonya ariko uravuze ikintu gihambaye cyane cerekeye ugutituka kw'imico nkuko abanywanyi abatumire bari babivuze hariho ukuntu mu kibano abantu baba batakimenya kuganira no kugira ibindi byinshi kubera uko ukuntu abana baba bagumye ku mbuga cyane urakoze uradutunga ego reka kumbure cyo turaja ku musozo w'ikiganiro tuvuge impanuro zikwiye gukurikizwa kugira ngo abo bana bashobore gucika ku icumu niba badashobora kubivuga uko kugira ngo izi mbuga ntizibabere intambanyi mu buzima kuko hariho ibyiza byazo ariko kandi hariho n'uburyo ziko ziramugaza abana bakiri bato cyane reka duhere kuri mwebwe mufaso ni Urele Inenahazwe Ndorere ibyo muhanura nk'umuhinga muri ibi byuma tubona byabaye byinshi kandi mu mazu yacu mu masegonda make cyane
icambere nuko ko izimbuga zihari zigira zisubira inyuma ahubwo bizobandanya bica imbere nuko ugogwaruka gomenya ahubwo gukuramo ibyiza kuko ntihari bibi gusa naho twavuze ibyaba bibangamira ugaruka cyane hari nk'ibyiza hari abahigira gukomeza impano zabo hari abahigira indimi hari abahakura ama opportunite yo kwiga y'akazi urumva urubuga rwose woja ko ugerageze wewe uvuga uti nkeneye iki mu buzima co nteze imbere ugerageze ubuhinga wowe ugufasha ugushikane kure ubuguhuze nabo gufasha gutera imbere mu buzima hanyuma ica kabiri ni gukunda ubuzima wewe urimwo ni ca kintu ca ubanze wimenye wowe wikunde hanyuma uha agaciro cane abo bakwegereye muri kumwe hari igihe usanga bakunze cane abo muganira bakure uha agaciro ibiri hafi yawe
urakoze cyane uravuze ati ubuzima urimwo ubukunde ntukunde cyane ubuzima bwo kumbuga ngurukana bumenye ego hamatuhe duhindukire kuri Ntore Ori mu majambo make cyane bimwe mu byo ubafasha n'ikiringo bashobora gufashwamo hanyuma impanuro ufitiye haba ari ku bavyeyi mu kibano kumbure na leta mu masegonda make dusozera murakoze cyane gusa
ego kukiringo birazagorana gato kuko bivana n'uburemere bwaho ubwo buhinga bwashikanye umuntu izo twita urugeze rwa addiction yiwe ukuntu mufata muga kenshi icyo kindi navuga nta kintu gisubirira umubyeyi iyo umubyeyi yavuze ati reka ndamwitwarire kuno mwana gore n'umunsi ndamuhe urukundo ndamuhe kukubana nawe kukuganira kenshi ababyeyi babonye abantu bakoresha ngendanwa bihutira cyane kuzibaka iyo baba barabyizihiwe bihutira cyane kuzibaka bigacaba birema gushaburiranira kubuza induru guharira ugasanga bizanye ibindi bintu ubona ukunda
maze
icyo icyo namavuga ni
impanuro dusozera dusigaranye amasegonda make impanuro
wabonye ko umwana ameze ko gerageza kubaka imigenderanire uyikomeze cyane nimba mutembera nimba mutwenga nimba muganira umunsi uyubake cyane rwose amakuru natayashikara imyaka indwi mureka abo umwana ngendanwa zinjire zagoranye mureka abo umwana kinakabumbuye iruke abandi bana bose
murakoze cyane rwose Reka dushimira abatumire bacu Kananyonge Ntore Ori yanonose ibijanye n'inyifato n'imibereho mu Burundi. Twari turi kumwe kandi na Uriel ininahazwe Ndorere asanzwe akurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi. Namwe banywanye bijwi rya Amerika mubandanya guterera ibibazo n'ivyumviro, turabashimiye cyane gose. Reka nshimire na Louise Bigirimana mu buhinga bw'ivyuma, mwari muri kuri miko na Oriane Itangishaka, ndabashimiye cyane kandi mubandanye mukunda ubuzima murimwo kuruta uburi kuri ngurukana bumenyi, cyane cyane ku bana banyu bakiri bato. Umusimize.